This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ubu Ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Uyu munsi turi kuwa gatandatu ni saa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi.
Aya makuru reka tuyahere ku makuru ajyanye n'indege ya Malaysian Airlines. Abahanga n'abashakashatsi ku ndwara ya sida bagera hafi ku ijana bari mu bapfiriye mu ndege ya Malaysian Airlines yahanuriwe hejuru y'ikirere cya Ukraine kuri uyu wa kane ushize. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 777 yarimo abantu 298 ikaba yari ivuye Amsterdam mu gihugu cy'Ubuholandi yerekeza I Kuala Lumpur muri Malaysia. Abo bashakashatsi barimo berekeza I Melbourne mu gihugu cya Australia mu nama mpuzamahanga kuri sida yari butangire kuri uyu wa mbere. Urupfu rw'abo bahanga benshi barubonye nk'amakuba akomeye muri iki gisi igerageza gushakisha urukingo cyangwa umuti w'indwara ya sida. Ministri w'intebe wa Australia Tony Abbott yavuze ko atekereza ko iyo ndege yahanuwe n'inyeshyamba zishyigikiwe n'igihugu cy'Uburusiya. Umuryango uhuza abashakashatsi mu bya sida wari utaremeza niba ukwiye gukomeza iyo nama, ariko mu itangazo basohoye bavuze ko mu rwego rwo kunamira no guha icyubahiro abahanga baguye muri iyo ndege, iyo nama izakomeza. Aya makuru yacu yo muri iki gitondo reka tuyakomereze ku nkuru ijyanye n'imibyibuhire idasanzwe mu rubyiruko tugezwaho na mugenzi wanjye Orea Nitangishaka.
Urakoze Edigwema, nk'uko bivuze ubu naho tugiye kuvuga ku bijyanye n'ububyibuhe budasanzwe mu bana bakiri bato. Umugwi w'abahinga bakomakomeye bajejwe kugwanya ubuvyibuhe budasanzwe mu bana bakiri bato waratanguye ibikorwa byo kugwanya ico kiza kibangamiye abana bakiri bato ku isi yose. Uwo mugwi watowe n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu jejwe ibijanye n'amagara y'abantu ku isi, Margaret Chan, ugizwe n'abahinga 15 bazokwiga uburyo bujanye no kwirinda uko kuvyibuha kudasanzwe hamwe no kubugwanya. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo y'Igifaransa ritangaza ko igitigiri cy'abana bavyibushe birenge y'urugero canke bafise ukuvyibuha kudasanzwe cyadutse kuva ku bana amamiliyoni 31 ku isi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 kugera ku mamiliyoni 44 mu mwaka w'ibihumbi 2012. Muri ico kiringo nyene igitigiri cy'abana bavyibushe bidasanzwe muri Afrika cyaduze kuva ku mamiliyoni 4 gushika kuri 10. Bibandanyije uko ishirahamwe OMS igabisha ko hashobora gushika abana amamiliyoni 70 bagendana ubuvyibuhe burenge y'urugero mu mwaka w'ibihumbi 2025. Icegera cy'umuyobozi w'uyo mugwi ujejwe kugwanya ubuvyibuhe budasanzwe, Peter David Gluckman, n'umuhanuzi mukuru mu bijanye n'ubuvuzi mu biro by'umushikiranganje mukuru w'igihugu cya New Zealand, avuga ko abana bakurana ubuvyibuhe budasanzwe akenshi usanga bagumana uko kuvyibuha bakuze, bigatuma bagwara indwara y'igisukari idakira ariyo diabete, indwara z'umutima, kanseri, bakagira n'izindi ngorane nyinshi z'amagara. David Gluckman avuga kandi ko abantu bakwiye gutegera ko abana atari abantu bakuze, akavuga ko kugwanya iyo ndwara mu bana bakiri bato bisaba ubuhinga bwo kuyigwanya mu buryo buteye kubiri n'ubukoreshwa mu kuyigwanya mu bantu bakuze. Ako kagwi kazoshikiriza umuyobozi mukuru wa OMS icegeranyo cyako mu mwaka uza. Imyanzuro izoshikirizwa muri ico cegeranyo izokoreshwa mu nama yerekeye amagara y'abantu ku isi izoba mu kwezi kwa gatanu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, uyu ni umwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'urubyiruko ku byerekeye ubuzima, ikiganiro kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Rwanda baramukije gwaruka namwe bakunzi bibiganiro by'icyujya America uburaro butifashe neza bworohereza ikoreshwa ry'imisegetera irimwe umuti w'icimibu mu miryango inkuru dukura hijya no hino zitumenyesha ko ubushuhe burangwa mu byumba bito bito gunyugwa nipfungiranya by'umusegetera na cane cane batawumenyereye bigatuma bawuheba oni abita igisata cishira hamwe oni kijeje iby'uburaro cemeza ko ibice 58% by'abanyagihugu bagwara malaria usanga baba mu turere dukenye gusumba utundi two muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara hamwe no muri Asia kabanka ko ahatari hake abantu baracaba mu nzu za nyakatsi aho ibikoko nk'imbeba bitobora imisegetera uko ibintu biri byongerereza ibitigiri by'abaribwa n'imibu bakanagwara malaria icigwa cyakozwe na leta y'igihugu cya Benin mu mwaka uheze carerekanye ko inkikuro z'impome z'ivyumba zaga zidahuta zirahura n'iforoma y'icumba ku buryo bigora kumanika umusegetera byongeye ikibanza kinini utwara chatumye ibice 12% mu baba mu bisagara n'indwi kwijana mu bihugu hagati babura aho bawumanika nkuko ico cigwa kibivuga naho biruko uturere tubamwo abantu bakenye tuzi imbere mu biharuro mu bijanye n'ikoreshwa by'imisegetera ugereranije no mu bifise muri rusangi imvo nuko bakenye biyubara gusumba gusohora amafaranga umurengera mu kwivuza mu gihe bagwaye mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa by'imisegetera mu mazu afise uburaro budashemeye kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati naho tuba turi mu mazu yaga twokoresha gute umusegetera kugira ngo twikingire malaria ngizi nyishu rumuha
nshaka gufata turya dusumare tubatanganya no gakwepfura badaye umusegetera ukadushinga ku mpome
hari gihe usanga nk'abavyeyi bararana hamwe n'abana aho naho rero umusegetera barashobora kuwifuka bari hamwe
ari nko mu nzu ya nyakatsi turashobora kumanika umugozi hejuru aho twawutanda tukagira kurya amakerane tukaca tuyegeranya hamwe
nko mu nzu bacanamo naho ngene bo bigenza boza barawugura mu ico bukeha makaca bawuzinga kugira inyotsi ntiwuje
n'inzu ifise uruhome rw'isima uratera imisumari hamukabamba ko nk'imisumari ine hanyuma hageze kujya mukawumanurira
fasha gukoresha ikirago tukazinga impera n'impera
naho yo bayaga umuntu arapfa guhenda henda karabi ukuntu byogenda neza
tukaje turondera ibiti bine ama tukaca tushira ko
bacishinga uduti tukaba bikaba birebire bikasumba huryama hanyuma rero bikarekera nko kugitanga
twawegeza kure y'iziko kubera ushitse hafi ukumva urubeya utegerezwa gusha
narigeze kumva yuko bavuga ngo nta muntu agushira kuzuba ni kwanikira ahantu hatutse
ukwishikira mungo kwabaremesha kiyago kuratuma ingorane zijanye n'uburaro bw'abantu zimenyekana izo zoba ishimikiro mu kwigisha abanyagihugu uburyo bwiza bwo kumanika imisegetera no guhimiriza imiryango guteza imbere uburaro kugishira hamwe oni ariko rero ivyo bishoboka iyo baremesha kiyago bakoranye n'abajejwe intwaro hamwe n'amagara y'abantu nk'uko ikigo c'abafaransa kijejwe ubushakashatsi kibivuga ivyigwa vya mbere vy'ikigo kijejwe ubushakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu mu gihugu nka Burkina Faso mu mwaka w'2009 vyerekanye ko urugero rw'indero n'ubumenyi vy'abantu hari ico vyongerereza mu ikoreshwa ry'umusegetera ariko rero ikindi cakozwe ku ngo 200 mu myaka 3 yakurikiye carerekanye ko nyabuna urugero rw'ingene dutunganya aho tubaye ariko gwerekana gusumba ikoreshwa ry'imisegetera mu mazu kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ry'imisegetera mu mazu afise uburaro budashemeye tega matwi itohoza mugenzanze Diane Ndonse yagiriye mu ntara ya Mwaro. Diane, ijambo ni gwawe.
Urakoze ala imvi kumi jambo. Ikoreshwa ry'umusegetera mu buraro butagira isaganirizo muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro rihura n'ingorane z'ukuburaho bawubamba. Lazaro bunwa nteze wo ku mutumba wa Magamba yemeza ko adashobora kuronka ashinga ibiti kukaba nkako aba mu nzu y'icyumba kimwe gipima imetero zibiri kuri zibiri kikaba ari naco kiri mu iziko n'ububiko huko uyo munyagihugu yabitweretse arinda gusegenyesha ibyo atunze mu nzu nk'inkono inkwi n'ibivomesho kugira ngo aronka kikumusaya. Muri iyo komine ihanura ubibe n'intara ya Gitega harababuzwa kubamba umusegetera n'ukubura aho bawugobeka mu gihe baba basinziriye. Korasika Harerimana, umufasoni wo ku mutumba wa Magamba twaganiriye aryama ku vyatsi yegeranirije hamwe kugira ngo bimubere ibisaswa. Inkuru dukura mu banyagihugu bo ku mutumba wa Magamba zitumenyesha ko abadashoboye kubamba imisegetera bahawe na leta bawubika mu kurindira igihe bazoronkera inzu bashobora kushiramwo. Twumvirize Juliano Mbeshiminwa.
Iyo nzu imeze nabi ntawe noronka ndabumanika ubu bariko baranyubakira yikwiye nzoca ndabumanika mu nzu bariko baranyubakira.
Naho biri uko inyigisho abanyagihugu baronswa ziratuma babamba imisegetera kugira ngo bikingire imibu naho buraro butaba bwagutse. Kuko twavyiboneye mu cumba kwa Yoasi bavuka mu gwimo arashinga uduti mu mfuruka zine zaho aryama agaheza akafundika ko umusegetera. Ariko rero amasase aturagurika mu muriro w'inkwi mu gihe abantu bacanaho barara atuma imisegetera itobagurika idatevye. Museremu Bigirimana wo ku mutumba Magamba yemeza ko ari yumvu yatumye uwo yarafise uhera inyuma y'amezi atandatu gusa yaramaze awukoresha. Tumenyeshe ko kiretse isekeza ryo gukwiragiza imisegetera ikingira imibu ryabaye muri uku kwezi kwa gatandatu iryaheruka ryari ryabaye mu 2011. Muri rusange ukudashobora gukoresha umusegetera bivuye ku ngorane z'uburaro bw'abanyagihugu ni intandaro y'ukugeramigwa n'indwara ya malaria. Twumvirize Pelagien Zisabira wo ku mutumba wa Magamba.
Malaria nico gituma isigaye dufata nabi tukamererwa nabi kubera ta musegetero twivuka.
Inkuru dukura mu bajejwe intwaro muri komine Nyabihanga zitumenyesha ko akigoro kaboneka kakozwe mu bijanye no kuronsa abanyagihugu uburaro bwiza. Akarorero nuko imiryango amajana atatu gusa ku 14 n'amajana 873 ari ikiba muri nyakatsi kubwa Izahake Ciza musitanteri wa komine Nyabihanga. Iyo yabaye ingaruka y'amahimiriza kubijanye n'akamaro ko kugira uburaro bwiza nk'uko abategetsi ku rwego rw'intara bavyemeza. Naho biri uko intara y'ubuvuzi ya Mwaro ntiyemeza ko iryo terambere ryatumye abanyagihugu bijukira gukoresha umusegetera ubakingira imibu gusumba uko bahora ku bwa muganga Joseph Bigirimana arongoye urwo rwego. Uko biri kose muri kino gihe uturere tw'ubuvuzi tumwe tumwe two mu ntara ya Mwaro duharugwa mu tugeramiwe n'indwara ya malaria gusumba. Akarorero na karere ka Kibumbu kagizwe n'amakomine Nyabihanga, Kayokwe na Bisoro kakira abantu bababa 1,207 kundwi kubera malaria kuva mu mwaka uheze. Twumvirize utwara ko karere k'ubuvuzi muganga Melchior Ngowe n'ubusa.
Iri tanga ry'imisegetera giye kigiherije hageze kandi turizigiye yuko bizotuma abagwara malaria bagabanuka.
Abanyagihugu bwabo basaba ko isekeza ryo gutanga imisegetera ryo kogwa n'imiburiburi kabiri mu mwaka. Abategetsi ku rwego rw'intara ku bwabo bemeza ko ataburyo buhari bwo gutanga imisegetera ikingira imibu ku rugero be nugo. Ukumenya akarere umugwayi yajavamwo byofasha mu gutahura nimba uguhera kumusegetera ko bagufitaniye isano n'uburaro asanzwe abamwo. Abajejwe intwaro ku mitumba babonako ifashanyo y'abantaho nikora igikenewe mu bijanye no kuronswa uburaro bwiza. Consolate Baruserure n'umukuru w'umutumba wa Murama komine Nyabihanga.
Hariho ntaho nikora usanga dafise kajya kabe bakikizungu n'ubundi usanga afise akabeba k'ikizungu. Hariho abo twita rutibwa n'imbwa, urumva nk'uworera akeneye kugarukirwa.
Abajejwe intwaro bafise icizere cuko umugambi wa leta wo kubaka ibigwati by'iterambere uzofasha biboneka mu gutuza indwara ya malaria.
Inkuru duhabwa n'ishyirahamwe OMS gitaho amagara y'abantu ku isi zimenyesha ko uko abantu bakira imisegetera mu bihe by'amahimiriza atariko bayikoresha mu mazu iwabo kukaba nkako ubukene buri mu miryango butuma bayikenuza ibindi babanje kuyijana mu masoko nk'uko iryo shyirahamwe ribandanya ribivuga muri rusangi uguteza imbere imibereho y'abanyagihugu kogira ingaruka nziza mu bijanye n'uburaro hamwe no kwikingira indwara mu banyagihugu tumenyeshe ko naho umusegetera woba waramanitswe mu nzu ari ngombwa kuongeramwo umuti n'imiburiburi kabiri mu mwaka ivyo kwa bigenza uko na cyane cyane mu gihe tuba turi mu burere tugwiriyemo imibu tumenyeshe ko ukumesuza imiti kaze nka javel bigabanya ubushobozi bw'umuti w'ici imibu kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ry'imisegetera mu mazu afise uburaro budashemeye tega matwi ikiyago twagiriranye n'umuhanuzi mukuru w'intara ya Mwaro Kwizera Leonce aganira na mugenzanje Diane Ndonse
Leo sikwizera ndabaye mwaramutse.
Mwaramutse.
Abanyagihugu badashoboye gukoresha umusegetera kubera inzu z'ubwatsi babamwo ubona ingwara ya malaria bashobora kwigwanya gute.
Hari umugambi wa leta janye no kubaka ibigwati na nyabujya bifise akamaro ntangere mu iterambere ryabo bene gihugu ndetse n'iterambere ryaho babasanzwe babaye heza
muri kino gihe hakiri abanyagihugu bakiri muri utwo tuzu nyine tuto dusakaje ubwo bwatsi mu ntara hari cyo bubafasha
turabahimiriza nk'abantu bakiba mu nzu za nyakatsi bashobore kubaka inzu basakaje amatigura no ntara yacu ya Mwaro ahenshi basanzwe bibumbira ayo matigura sayo baje kurondera kure
bavuga yuko inzu basanzwe bacanamo igoye gutungiramo umusegetera kubera umusengesenge canke ishobora gusha hari cyo muhora mu bafasha kugira ngo bashobore kuronka inzu bacanamo niyo bashobora kuryamamo kugira ngo bashobore kufuka umusegetera
turagerageza guhimiriza abanyagihugu kugira bashobore gutandukanya aho bacana naho barara ariko harabo usanga biba bidashoboka kubera abasanzwe bafise utwo tuzu nyine dutonyi
Leonce Kwizera umuhanuzi w'uburamatari w'intara ya Mwaro turabakenguruki
natwe turabakenguruki cyane
arakoze Diane Ndonce kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije tumire amategato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kuryama mu musegetera uri mu muti w'icimibu abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cyitwa rya Amerika uno musi tukaba turi ko turayaga ibijanye n'ikoreshwa by'imisegetera mu mazu afise uburaro budashemeye gwaruka n'imurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace baza ndakwishura
Baza ndakwishura.
Kubera benshi usanga bacana mu nzu basanzwe babamwe atabikoni bagira naho umese ugasanga ni bya bindi nyene bega ni gute twoshobora kugira iyo misegetera yacu guma n'isuku.
Nukumenya ko kizira gucanira inkono hafi y'umusegetera kuko usho gutuma uwo musegetera usha. Nukumenya yuko kujya mwotsi w'umucanwa utari mwiza ku magara y'umuntu kuko urimo impwe mumbi zishobora konona amagara y'umuntu uwo ari we wese. Kugira iyo misegetera iguma n'isuku nuko umuntu yogira inzu hanze ariyo gucaniramo ariyo gutekamo eka no kugira ibintu byose bijanye n'ugukinjika kumujyango mbaza ndakwishura
hari habantu usanga baryama hasi badafise ibitanda bakajyama kubirako nagire mbaze ukuntu boshobora gukoresha uwo musegetera
murabona yuko umusegetera ugizwe n'impande zine iyo mpande rero umuntu arayitungera kuruhome akoresheje umukamba kugira wa musegetera ushobora gushika hasi mbere umuntu awinjize mu kirago yagiye kuryama hari umishika usanga uburinganire bw'ikirago buba buniniya kuruta umusegetera muri ico gihe rero umuntu araraba neza akarabaho ubwo buringanire bushika bujanye ni musegetera ugahitana kabugita ugaheza ukaringaniza ico kirago kikangana n'umusegetera
mbaza ndakwishura
Nagira ndababaza yuko umusegetera umuntu ya umeshe yuko umutu udacuvamo
iyo ujya musegetera umuntu awumeshe rimwe umuti ntuca uvamo gusa uragabanuka ariko baravuga yuko byiza ari kumesa gatatu mu mwaka inyuma y'inshuro zitatu ku mwaka umuntu asubiye akawumesa aheza akawumesesha na wa muti wayo kugira wa muti usubire kuja mu musegetera
Rugamba rwa maki hayanje.
Gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro zibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Imisegetera ikinga malaria kandi tuhatuzi yuko hanini biva ku mibu imibu nayo ikaba iba hariho hose none nta kuntu umuntu yashobora kwisoneshamo nk'impuzu kubyo ari kararima ashobora kuyambara
ni kumenya ko ijye misegetera ibakingira cane cane mwijoro kuko ariho imibu iba yagwiriranye kandi mukamenya yuko haya abana n'abakenyezi bibungenze ariho bakarigwa n'ingwara ya malaria botegereza kuyikoresha cane gose
mbaza ndakwishura
gadufise ikibazo iyo tuyimanitse ari mishasha iyo uryamye bukeye usanga wabyimbye ku mubiri ukumva nyene uri kurababwa ku mubiri
ni kumenya yuko uyu uryamyemo mutegereza kugobeka kugisaswa uryamye ko kugira no gukore ko ku mubiri kuko nivyo hari abantu usanga bafise imibiri ushobora gusanga ikarigwa n'utuntu duto neka n'urya muti wonyene ushobora gusanga ubamereye nabi
mbaza ndakwishura
cya dutobora ntitungana na misegetera yoba imibu ishobora kwinjira iciye muri bwa butoboro
bararaba ukuntu imibu ikozwe bakabona yuko umuntu ashobora guca muri ako gatoboro ikintu umuntu akwiye kwitwararika nuko iyo musegetera utabutse bitwararika bakawushona kugira umubu ntuheze ngo uce muri ico gitoboro
mbaza ndakwishura
musegetera umesa kangahe mu mwaka
gatatu mu mwaka mu ntara zimwe zimwe z'igihugu aho ingwara ya malaria ikunze kwibonekeza cyane gose umusegetera bakwiye kushiramo umuti kabiri mu mwaka ko malaria igwiriranye muri ako karere kandi usanga yica cyane gose
rugamba rwa maki hayanje
ikiganiro nikira cyitwa ya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka gwa mutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kizo bibazo
mbaza ndakwishura
rona yuko bavuga yuko ko imibu itera malaria ari imibu y'ibigore iyo haje nk'umubu w'ikigabo ntuba ucishwe n'uwo musegetera kubera atari burondera canke iyo mibu yose irashobora gupfa bivanye n'umuti uri mu musegetera
umusegetera wakozwe kugira ukingire abantu ku mibu yose kumenya ko muri rusange umusegetera udukingira ku ngwara ya malaria
mbaza ndakwishura
urashobora gusanga umusegetera bawukoresheje nk'ikiringo kirenga nk'imyaka 2 ico gihe iba ikigwanya imibu kumwe canke
umusegetera umaze imyaka 2 ukoreshejwe ntuba ugikora kuko bavuga yuko urya muti uvamo inyuma y'umwaka bikenewe yuko umuntu asubiza mu bundi kugira byukuri umukingire neza
mbaza ndakwishura
Nagomba kubabaza kubijanye n'imisegetera nyene turazi yuko hariho imigera ine ingwara ya malaria ariyo plasmodium nashaka kumenya niba kuri plasmodium yose y'ubwoko bumwe bumwe hari umusegetera uri specifique
ubwo bwoko bwose bune burakingirwa n'iyo misegetera n'acene cyane iyo iba irimo umuti ukwiriye ukwica imibu
mbaza ndakwishura
imisegetera hari hi usanga igumye ushize nko kumubiri wumvi guharura nindi usanga umenga n'impuzu igumye ushize nko kumubiri wumvi guharura nindi usanga umenga n'impuzu yoba ifise akamaro kamwe canke yoba ifise burambe bungana nk'uko iri kubiri
imisegetera yose irimo umuti wo kwica imibu ufise akamaro kamwe wose uko dukingira ku ngwara ya malaria rero kuvuga ngo umwe uraramba ku wundi biva n'ubwa mbere n'ukuntu umuntu aba yawushinze gitanda hama akaraba iyo hageze kuva mu gitanda ukuna ukuramwe ntugende uratabagurika
arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu aha yugwaruka n'ubunyene tumira mategato mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kujya mu musegetera urimo umuti ucimibu jambo abanywanyi bacu umunyanyi atashatse kwivuga izina abadati fisingorane z'ukuja mu butinyanka amatariki yanje arahindagurika cyane bega imbuto zanje zoba zikora neza muganga Anita Munyana duhere nyishyo munywanyi
ubwa mbere kwanza kuraba aya matariki yawe kuna ahindagurika kuko haraho guhindagurika ukaba ugomba yuko itariki 18 z'ukwezi kose wamuja mu butinyanka ariko si uko bimeze no guhanura ubwa mbere ukandika ryari wagiye mu butinyanka mu kwezi gukurikira ukandika ryari wagiye mu butinyanka ukabigira ikiringo cy'amezi atatu akurikirana hamugaheza ukitura umuganga azoheza guhe inyishu yaba ofisi ikibazo canke atacu ofisi
turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka utanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno munsi uvuga uti uza kuvura isumbi sumbi abanza kuvura icariteye
kubera isumbi iterwa n'uruguma nibaza yuko kugira ngo rikire utangura kuvura uruguma rwayiteye
bikubwiye iki dufatiye kubitwa ariko turavuga vya malaria n'umusegetera mu kuza kuvura malaria utangura kumenya yo gutega n'umubu gatangura gutuzima ibu bwa mbere bikubwiye iki
ubonye nk'umuntu yagize ingorane ubanza kuraba ico kintu camuteye iyo ngorane hakubanza kuraba iyo ngorane afise
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe. Shimire Diane Ndonse yafashije gutorokanya amajwi na Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga magara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico mushikiriza canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @akaburungu kome chanke mutwakure kuri 71 228 632 chanke kandi kuri 76 940 460 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Iyi ni radio y'ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ubu ni saa 12 i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi ubu ni umwanya w'ikiganiro cy'umuziki.
Mwaramutse neza dususuruke.
Anjuna, Anjuna.
Yari Big Dom ati Ange Orange ijwi rya Amerika turasusuruka. Adresse ni radio yacu @voanews.com naho Facebook ni radio yacu VOA. Mugabe Gilbert arasusurutsa inshuti ze harimo Kanakuze Valence, Nsabimana Emi, Erast Shaka, Inoso, abarimu bose ba groupe scolaire Kinazi cyane cyane Mbabazi Dominique na Alphonse Mugabe Gilbert arasusurutsa kandi Egide Kennedy Nyazi yose abantu bose bamunzi batuye nasho ya Mpanga muri Kirehe harimo Jean de Dieu na Uza Mujyana Emerance nibagiye kandi nabandi bantu bose bigana muri RTC ikavumu Mugabe Gilbert abatuye indirimbo Love Somebody ya Maroon 5. Ikiganiro dususurike. Adresse ni radio yacu @voanews.com.
Nitwa Imana Patrick nkaba nkomoka mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba umurenge wa Kabatwa. Mbere na mbere ndashaka gusuhuza papa na mama bari mu murenge wa Kabatwa abanyeshuri twiganye muri promosiyo ya 2017 mu wa gatatu harimo cyane cyane Uyore Jean Pierre n'abandi bose. Abatuza mukuru wanje Irangu Israel igisha mu kigo cyo mu Miyove mukuru wanje Tisenge Eram mushiki wanje Eugenie akora ku bitaro by'Urutongo abatuza kandi mukuru wanje witwa Nibishaka Emmanuel ndetse nk'abatuza n'abanyeshuri bose twigenda mu ishuri ry'amahoteli riri Musanze mu mahugurwa biga food and beverage bose nkaba batuye indirimbo ya Red Gaga yitwa Alejandro ushimishe abantu batuye mu murenge wa Kabatwa bose mu karere ka Nyabihu. Nawe murakoze cyane.
She may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.
Murakumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Urubuga rwacu rwa Facebook ni radio yacu VOA.
Juliana right about again, you don't know. So we can't be express exactly mama, what we feel. I love you, mama, you don't know.
Susuruka kwijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Abo ni umuganda kazi Juliana Kanyomozi afatanije na Bobby Wine bati mama uri mwiza ndagukunda. Umunyamerika nyakwigendera Tupac nawe ati dear mama.
You are appreciated. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whoop into my backside. And even as a fiend,
mama. You always was a black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Dear mama,
place no one above your
sweet. You all appreciate it.
Don't you know we love you?
Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started. I ain't guilty, cause even though I sell, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. You're just working with the scraps you was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you, sweet.
And dear mama,
baby, place no one above you, sweet.
You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you.
Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I could pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Don't you know we love you, sweet.
Dear mama,
place no one above you, sweet.
You all appreciate it.
Don't you know we love you, sweet.
And dear mama, dear mama.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika, uyu mwanya n'uwanyu. Muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara mwisuhurize abo mukunda. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Maze rero nshuti za dususuruke, mbasigiye abasore ba Impesa bati ibiba kuri isi. Ndabashimiye cyane, mugire weekend nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Viva Curitiba.
nugira icyo mukinga habe na busa ubushuti bwanyu bugakomera ubushuti bwanyu bugakomera ukaba uzi ko ufite inshuti yamagara igiye muganira niwishishe ukamubwira byose wacishije make ukagerageza kubana n'abantu ibiba kuri isi n'amayobera kuse mbaroga ibiba kuri isi
bizabikomeye cyane rwose